İri Nijvi de Amerik. Turaramukije nshuti mwese muduteze amatwi kuri uyu munsi wa kane itariki 20 z'ukwezi kwa kabiri mu mwaka wa 2020. Kuri mikro muri kumwe na Ange Fidèle Niyonga, Perezida w'u Rwanda na mugenzi we wa Uganda bazohurira igatuna ku munsi wa gatanu mu nama yo kunagura umubano w'ibihugu byabo byombi. Icyizere ni cyinshi ku banyagihugu bamwe b'u Rwanda.
Ndabasaba ko ibibazo babikemura bikarangira, noneho tukagenderana nk'uko twari dusanzwe nk'abanyarwanda n'abagande.
Mu byifuzo byanjye nakumva ku Rwanda ni Rwanda rugomba kumvikana. Ntiduhorane inkingirane ku mutima. Bakigenderana na Buganda nk'uyu wa hano abintu baramutabara gatewe, n'ese abagande bo ntibadutabaraga.
Abo ni bamwe mu banyagihugu bo mu ntara yo mu buraruko bw'u Rwanda bumvikanisha icyo biteze kuri iyo nama. Iyi nkuru hamwe n'izindi tubafitiye zo mu karere k'ibiyaga binini turazigaruka ko mu kanya. Amani imbere yaho reka tubanze dutega amatwi mugenzi wacu Aloyisi Bigirimana dushikiriza amakuru yo hirya no hino ku isi dufitiye muri aka kanya. Aloyisi,
urakoze. Fidèle, turahera mu yavugwa muri Afurika. Abasirikare ba leta ya Somalia bashika 10 hamwe n'intagondwa za Al-Shabaab zikora iterabwoba barishwe ejo ku munsi wa gatatu igihe umuhari Al-Shabaab wateri kambi zibiri za gisirikare mu ntara ya Lower Shabelle. Umuhari Al-Shabaab wariyemereye ko ari wo wagirizwa ivyo bitero bibiri mu itangazo wacishije kuri radio yawo yitwa Andalus. Al-Shabaab wemeza kandi ko watwaye inkoho n'amasasu by'abasirikare ba leta. Abategetsi ba leta bo bajejwe umutekano ntibaremeza canke ngo bahakane ivyo bitero. Leta ya Libya y'ubumwe ishigikiwe na ONU y'i Tripoli yashikirije ko yahagaritse ibiganiro n'inteko za Generale Khalifa Haftar ni nyuma y'igitero inteko ziwe zagavye ku kivuko cha Tripoli ku munsi wa kabiri. Khalifa Haftar yisigura avuga ko ubwo bwato bwa Libani bwari mu birwanisho byavuye muri Turukiya. Umuryango umwe bwa Buraya uvuga ko witeguye gucungera kwihagarikwa ry'intambara yubahirizwa hamwe n'ibihano ku kugurisha ibirwanisho ku mirwi irwana. Ariko General Haftar avuga ko abasirikare biwe bazoruhuka bafashe Libya yose harimwo n'umurwa mukuru Tripoli. Itorokanzo ry'amakuru rya leta Iran ryashikirije ko abantu babiri bafuye inyuma yaho basuzumiwe bagasanga baranduye umugera wa corona canke COVID-19 mu yandi majambo. Babaye abagize ubwa mbere bishwe n'uwo mugera muri ico gihugu ca Iran. Ico kinyamakuru cashikirije ko umushikiranganji w'amagara y'abantu yavuze ko abo bantu bafuye barabo mu gisagara ceranda ca Kome ni mbumanuko bw'umurwa mukuru Tehran. Gushika ubu abashika 75,000 nibo bamaze kwandura uwo mugera ku isi hose, mu gihe abarenga 200,000 bavugwa ko bamaze gupfa, benshi bakaba bafuye mu Bushinwa. Ariko ibi bitigiri bikaba bishobora guhinduka umwanya uwo ari wo wose.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Hano muri Leta Zunze za Amerika, Perezida arongoye iki gihugu Donald Trump ejo ku munsi wa gatatu yarirukanye mu mabanga John Rood, n'umutegetsi akomeye yarajejwe ibijanye na politike mu bushikiranganji bwo kwivuna abansi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Rood yari yemeje mu mwaka uheze ko Ukraine yateye intambwe mu kurwanya ibiturire ko atagituma ico gihugu cimwa imiliyoni zishika amajana 4 z'amadolari y'Abanyamerika zari zigenewe gufasha igisirikare ca Ukraine. Akurikiye abandi bategetsi ba Amerika bahoze muri leta ya Trump basunikiwe gutanga imihoho inyuma y'ivyo bavuze mu mburano zari zigamije gukura Perezida Trump ku butegetsi imbere y'uko yezwa na Sena ya Leta Zunze za Amerika. Mu Burayi, igipolisi mu Budagi gishikiriza ko abantu 8 bishwe barashwe mu gisagara ca Hanau ku mugoroba wo ku munsi wa gatatu ejo. Igipolisi ariko ntigitanga amakuru y'abo bantu bishwe, kikavuga ko abategetsi bariko bararondera ababikoze kandi hakiri kare kumenya imvo y'ubwo bwicanyi. Hanau ni gisagara kiri mu manuka ubushira uburengero bw'Ubudagi, hafi ku birometero 20 mu buseruko bw'igisagara ca Frankfurt. Igisagara ca Hanau kibamwo abantu bashika ku bihumbi ijana.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Ishyirahamwe ry'Ubumwe bwa Buraya ritekanya gutunganya inama yaryo ya mbere kuri uyu munsi wa kane i Bruxelles mu Bubiligi, ni nyuma y'aho Ubwongereza buviriye Burundi muri uyu muryango. Baziga bariga ingene bokugara igihengeri cy'amafaranga uwo muryango ukoresha uyu mwaka, nayo ni miliyaridi 35 z'amadolari zibuze kuko Ubwongereza bwavuye muri uyu muryango. Kimwe mu ngaruka zatewe n'Ubwongereza nuko ayo mafaranga uwo muryango ukoresha azoba make canke akagumizwa uko yari yaremejwe, ariko mu gihe ibihugu 27 biwusigayemwo byo kwemera kongereza intererano. Bamwe mu bakurikiranira hafi ivyo muri uyo muryango bavuga ko inama y'umunsi umwe ishobora kuzotwara iminsi irenga mu gihe ibihugu bigwize bifise ibitari bike bidahurizako. Ishyirahamwe mpuzamakungu ni ryaragabishije ejo kuwa gatatu ko mu gihe ibitero vyobandanya muri Siriya ingaruka zizoba mbi cane cane ku banyagihugu. Ni mu gihe ibitigiri vy'abasivile bahunga vyamuzinga vy'abasirikare ba leta hamwe n'abasirikare b'Urusiya mu buraruko bushira uburengero bwa Siriya bari mu gushika mu miliyoni. Umukuru w'igisata caonikijejwe imfashanyo ariwe Mark Lowcock yashikirije ko abasivile benshi bariko bava mu ntara ya Idlib berekeza ku rubibe rw'igihugu cya Turukiya rusanzwe rwugawe kandi bashikira mu mbeho nyinshi cyane. Intumwa idasanzwe yawo ni muri Siriya yasabye ihagarikwa ry'intambara mu ntara ya Idlib kandi ahamagarira impande zerwa n'iyo ntambara kubahiriza amategeko mpuzamakungu.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini cyahere ku mashyirahamwe mpuzamakungu haranira uburenganzira bw'ikiremwa muntu n'imigambwe y'abanyarwanda ikorera hanze y'u Rwanda bisaba ko haba iperereza ryigenga kandi ridahengamye ku rupfu rw'umucuraranzi Kizito Mihigo. Harimwo ishyirahamwe ryitwa Commonwealth Human Rights Initiative rifise icicaro gikuru i New Delhi mu Buhindi. Inkuru y'Idonido na Venuste Nshimiyimana ari mu biro vy'Ijwi rya Amerika i Londres mu Bwongereza.
Duhere mu Buhinde mu itangazo ryashyiriweho umukono i New Delhi mu rwa mukuru icyo gihugu, ishyirahamwe riharanira iyubahirizwa ry'uburenganzira bw'ikiremwa muntu mu bihugu bigize umuryango wa Commonwealth Human Rights Initiative rirasaba Leta y'u Rwanda ko yaryizeza ko hazaba iperereza ryigenga ku rupfu rw'umuririmbyi Kizito Mihigo. Umurambo we wabonetse muri kasho ya polisi i Remera ku wa mbere w'iki cyumweru. Mu itangazo ryashyizwe ahagaragara n'umuvugizi wa polisi y'u Rwanda CP Kabera avuga ko Kizito Mihigo yasanzwe yiyahuye arapfa. Polisi y'igihugu yanongeyeho ko iperereza ryatangiye kugira ngo hamenyekane icyateye Kizito kwiyambura ubuzima. Alison Duxbury uyobora akanama mpuzamahanga k'ishyirahamwe riharanira iyubahirizwa ry'uburenganzira bwa kiremwamuntu mu bihugu bigize umuryango wa Commonwealth, umuryango ugizwe n'ibihugu 54 bisangiye ururimi rw'icyongereza kandi bikorera hamwe mu guteza imbere ubukungu, demokarasi na mahoro. Alison Duxbury rero arasaba Leta y'u Rwanda kubahiriza ingingo ya 9 na 14 y'amasezerano mpuzamahanga yerekeye ubwisanzure bwa muntu muri politiki no mu bikorwa bya gisivile. Alison akagira ati iperereza ridafite aho ribogamiye kandi ryigenga rirakenewe kandi ntabwo ryaba ribangamiye imigenzereze iteganywa n'amategeko. Ku rundi ruhande, ishyirahamwe Human Rights Watch naryo riharanira uburenganzira bwa kiremwa muntu ryasabye ko habaho iperereza ryigenga ku rupfu rw'umuririmbyi Kizito Mihigo. Lewis Madge, umuyobozi wa Human Rights Watch mu karere k'Afurika yo hagati, yaragize ati turifuza ko hakorwa iperereza ryasesengura niba Kizito Mihigo yarashyizwe ku ngoyi cyangwa se niba yariciwe muri gereza. Umuyobozi w'ishyirahamwe Amnesty International muri Afurika y'Iburasirazuba n'iy'Amajyepfo Prose Mucena yaragize ati
Leta y'u Rwanda yavuze ko yiyahuye, ati rero nibatangize iperereza ryigenga ridafite aho ribogamiye kugira ngo ryemeze icyamwishe niba yishwe n'urwikirago impanuka niba yari yahuye cyangwa se niba yarishwe.
Nibutse ko ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi rikorera hanze MRCD ubumwe risaba ko hakirwaho akanama kigenga kakora iperereza ku rupfu rwa Kizito Mihigo ndetse no ku bandi bantu iryo shyaka rivuga ko bapfuye mu buryo budasobanutse cyangwa se baburiwe irengero. Naho ishyirahamwe Global Campaign for Human Rights rikorera mu Bwongereza ryo riragira riti turasaba abashinzwe umutekano no kudahungeta abatavuga rumwe na leta. Urupfu rwa Kizito Mihigo rukomeje kuvugwa cyane ku mpande zose z'isi n'iza Afurika mu binyamakuru mpuzamahanga no ku mbuga nkoranyambaga zinyuranye zaba iz'abanyarwanda, abatuye akarere k'ibiyaga bigari na Afurika y'uburasirazuba ndetse n'uburengerazuba n'ahandi mu mahanga. Bose baragira bati Kizito utashye utagomba. Hari ndetse umusore wo mu gihugu cya Cote d'Ivoire watangaje video abazimana ati mana ko ejo watwaye DJ Arafat none ukabutwaye Kizito Mihigo, none mana kuki udakunda babyiruka. Nibutse ko polisi y'u Rwanda yatangaje ko yataye muri yombi Kizito Mihigo ku itariki ya 12 z'uku kwezi imurega kuba yari yashatse kwambuka umupaka, ikavuga ko yari agiye kwifatanya n'imitwe irwanya u Rwanda hamwe n'icyaha cya ruswa. Kizito Mihigo yari umuririmbyi w'umunyarwanda w'icyamamare wahimbye indirimbo yubahiriza igihugu cy'u Rwanda, wagize uruhare ngo yatangiye kuririmba afite imyaka 6 arokoka genocide yakorewe Abatutsi, ariko indirimbo ze zashyizwe ahagaragara guhera muri 1994 akaba yitabye Imana amaze guhimba indirimbo zirenga 400. Venuste Nshimiyimana, Ijwi ry'Amerika, Londres.
Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC. Mu gihe bitegekanijwe ko abakuru b'ibihugu by'u Rwanda na Uganda bahurira Gatuna ku munsi wa 5 w'indwi, abanyarwanda bamwe na bamwe bifuza ko bumvikana bakugurura imbibe. Eric Bagire ubuse yaganiye n'ababa ku mupaka wa Cyanika uhuza u Rwanda na Uganda.
Hano niho mu Buganda
gute
ahandiye kuri garamazu hariya hura umuntu ageze ukoreye igitoki ni mu Buganda. Nago mabarago mbonye hano hepfo na Maganda aya ngaya gari mu Rwanda.
Turi mu murenge wa Kagogo mu karere ka Burera mu majyaruguru y'u Rwanda, neza na neza nta metero 100 ngo ugere ku butaka bw'igihugu cya Uganda. Aha niho haboneka abaturage b'ibihugu byombi bamye basangira kabisi na gahiye bagiye kumara imyaka imigenderanire yarahagaze. Aha ku mupaka wa Cyanika uhuza u Rwanda na Uganda biroroshye cyane guhita ubona abaturage b'ibihugu byombi bashyingiranye, iba ariko bishingira no ku mateka y'ibihugu byombi byamye bisangira kabisi na gahiye.
Tewe nuko turi abaturanye murabona twese hano dutuye mu mupaka, murabona ko nubwo bigaragara ngo ni umupaka ariko murabona ko tarukutaruhari imirimo irasanganye, turashingirana turavukana.
Muri ibi bihe abanyarwanda bakumiriye kujya muri Uganda kubera ko ngo bagereyo bagahohoterwa. Abaturiye Cyanika bamwe muri bo mu nzira zitemewe byumvikana ko imigenderanire n'abaturanyi itahagaze i Burundi. Ahanini bavuga ko bafite n'amasambu muri Uganda kandi bagomba kuyabyaza umusaruro kugira ngo babeho.
Kuja hariya hano mu Uganda hano dufiteho ubutaka, mfiteyo hegitari ubwo baduhagaritse kuva ngo tuje kubuhinga ubutaka kubera ko ariho dufite turanga tujayo, ariko nta mugande wigeze aduhohotera ngo nta gushobora guhinga ubutaka bwawe. Twarahinze ubu dufitemo ibirayi, ubu ndumva mu kwezi kwa kane turi busarure kuko ubutaka bwacu twarabutanze, twanditse impapuro mu mudugudu tuzishyira hehe ku murenge, ubutaka bwacu bari bufite ku murenge ubwo dufite Uganda.
Mu gihe kigera mu isaha Ijwi ry'Amerika yamaze mu murenge wa Kagogo yitegereza ku migenderanire y'abanyarwanda n'abanyayuganda, twabonye abaturage b'abanyarwanda bakomeza kwambuka bajya muri Uganda mu mirimo isanzwe, abandi bavayo ariko benshi bavuga ko baba bagiye mu buhinzi.
Mfite imirimo n'ingiye kusona ngiye kureba mu murimo Uganda hari barebare guhinga n'ingiye kureba abakozi.
Ukoresha abaganda, ukoresha abanyarwanda?
Abanyarwanda.
Unuvuga ngo abakozi mwagendanye mu gitondo?
Twagendanye. Yes. Nje mvuye kureba abakozi nagendanye nabo n'abanyarwanda. Nje mvuye kubareba mvuyeyo mbasize bari gukora.
Icyakora nanone aba banyarwanda bavuga ko bagenderana n'abanyayuganda mu bice by'itari bya kure. Ibi biriho mu gihe habura umunsi umwe gusanga abakuru b'ibihugu by'u Rwanda na Uganda, no kuvuga Perezida Paul Kagame ku Rwanda na mugenzi we Yoweri Kaguta Museveni kuri Uganda bagahurira ku mpaka bagatunuhuza ibihugu byombi. Ni mu mugambi wo kureba ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano y'i Rwanda muri Angola aho yabageze mu gutsura imibano. Ku banyarwanda bakifuza ko kuguhura kw'abategetsi bombi ibiganiro bagirana byavamo umusaruro wo gufungura imipaka kugira ngo abaturage b'ibihugu byombi basubire kugenderana mu mahoro.
Muri ubwo buryo rero bafunguye imipaka aruru ruhande ari n'uruhande rwacu twese twaba tugize amahirwe kuko turahahiranaga.
Ndabasaba ko ibibazo babikemura bikarangira noneho tukagenderana nk'uko twari dusanzwe nk'abanyarwanda n'abagande.
Mu byifuzo byanje nakumva ku Rwanda n'u Rwanda rugomba kumvikana. Ntiduhorane impengerane ku mutima. Bakigenderana na Buganda nk'uyu wa hano abintu baramutabara gatewe. Nese abagande bo ntibadutabaraga. Kandi hano hapfuye umuntu abaganda baraza kuzika natwe harane bahapfuye umuntu tukaje kuzika
ariko bahuriye igatuna kuri 21 ikibazo kigakemuka ndumva ko byabemeze neza byakongera iterambere kubera ko dufite abana batishoboye ariko iyo babonye utwo dufaranga abona nkagaka aka kazirikiwe mu rugo udushiringa dukuye hehe Uganda.
Ubwo yatangizaga umwiherero w'abategetsi bakuru ku nshuro ya 17 perezida w'u Rwanda Paul Kagame yavuze ko mu gihe u Rwanda rwari mu bibazo by'imipaka no kuvuga 2018 2019 n'abaturanyi ariho ubukungu bwarwo bwarushijeho kuzamuka yavuze ko abaturanyi aribo bahababariye
nigiye kureba mu kinyuranyo mu byo bucuruzwa igihugu cy'igituranyi bahombye hagati miliyoni 200 na miliyoni 300 z'amadolari ubwo aye murayo ngayo umwe niyo yagarutse iwacu n'ubundi hakwiriye kuba ari ubundi muranga amafaranga akajya ahandi kubera iki
ariko kubera umwe kuriho barubanda rugufi ku ruhande rw'u Rwanda bamwe babuzwa ayo bacira nayo bamira
twarahahiranaga noneho mukingi y'imipaka ntugihahirana ni nayo mpamvu bamwe na bamwe nkatwe ubukene buri kudusatira niko nabyita ariko muduhaye mukatwemerera mukatukorera n'ubuvugizi nuko mwadusabira Perezida Kagame na Museveni bakadukingurira umupaka ubuhahirane twari dufitanye tukanakomezanya kuko bwari butwubakiye na hahirage Buganda pendo ndabesha nagera Buganda nakora iminsi 3 ngakora 15 by'amanyarwanda ngabona mbonye 5 ku munsi ariko buno ndangije umwaka ndasubirayo n'umukecuru wanje nawe ndaza n'umwana ntaza ubu mfite imbogamizi yo kuba ntari nambuka ngo nsubire kureba ko umukecuru wanje abayeho.
Imipaka y'ibihugu by'u Rwanda na Uganda yafunzwe kuva mu ntangiriro z'umwaka ushize wa 2019 na n'ubu u Rwanda rushinja Uganda guhohotera abanyarwanda bajya Uganda no gutera inkunga imitwe irwanya ubutegetsi bw'u Rwanda. Uganda nayo ikarega u Rwanda gushaka kuvogera ubusugire bwayo ni mu gihe kudacuruzanya n'abarundi ibyo bifata umuzi mu ntangiriro za 2015 u Burundi burega u Rwanda gushaka kubuhungabanyiriza umutekano mu gihe abategetsi b'ibihugu byombi byitezwe ko bahurira igatuna kuwa gatanu w'iki cyumweru inyota iracyari yose ku banyarwanda Rwanda bifuza kongera kugenderana n'abaturanyi
ibintu bya ruzungu rwose kwatemera nkuko dushaka
burana
cyane nanagerana gisoro ntako nakubwira ikintu byagenda n'umwana w'uruhinja yabyishimira
bagira ubusajwe rya America icyanika ku mupaka w'u Rwanda na Uganda.
Tukivuga ku mubano w'u Rwanda na Uganda, radio yanyu Ijwi rya America imaze iminsi bashikiriza uko abanyagihugu ba Uganda baba ku mupaka ku ruhande rw'ibirunga bageramiwe n'intambara hagati ya FPR Inkotanyi na Leta y'u Rwanda yahozeho imbere y'umwaka w'1994. Twabashikirije ibice bibiri. Mu gice cya gatatu ari nacyo cya nyuma tubashikiriza uko abanyagihugu babafumbira muri Uganda birinze iyo ntambara baganiriye n'umumenyeshamakuru w'Ijwi rya America Ignatius Bahizi.
Abaturage bo muri aka gace ka Murora batuye hafi n'ikiyaga cya Kayumbu munsi y'umusozi wa Bugamba utandukanyije Uganda n'u Rwanda muri za 90 byabaye ngombwa ko babaho mu buzima nk'ubw'igisirikare kugira ngo birinde ibisasu byaturukaga mu Rwanda birashwe n'igisirikare cya leta icyo gihe kirasa muri Uganda aho bamwe mu barwanyi ba RPF Inkotanyi baturukaga bashigikiwe na leta ya Uganda nk'uko Perezida Museveni aherutse kuvuga ubwo yasuye aka gace ka Murora. Hakorimari Joseph umuyobozi w'ibanze w'akagace ka Nyabitare muri Murora yambwiye ko icyo gihe igisirikare cya Uganda cyabatoje gucyukura indaki zo kwihishamo kugira ngo birinde ibyo bisasu zimwe muri zo ndaki ziracyahari n'ubu akaba yarazinyeretse.
Aha hari indaki ebyiri zo twacukuye arabasikare batwigishije ukuntu ko
nimo mwihisha
barabira nibatanya gutera ibikombora tuje mu twihisha.
Okay. So tuzamuka tubereka handi kuzamuka mu musozi kutwereka aho bajaga bacukura indaki bigishijwe n'igisirikare cya Uganda kugira ngo bashobore kwihishamo birinde ibisasu byaturukaga mu Rwanda.
1994 niho abasirikare ba government batangiye kutwigisha ukuntu ko twakwirinda kugira ngo tutaza guhura n'ibyo bisasu kugira ngo bitumareho. Aha. Tumaje gucukura zirazo hepfo zabaye ntware byitwa dufite hariye zene tugira icifuzo cyo gukika n'abasirikare ba government tubabwira ko ukuntu ko batwigishije indaki ziri kuba ntoya abantu ntibakwirwemo aba baye batagiyemo bagahora n'igisasu bari kwiruka kikabahitana
barongera batugira inama ukuntu twaza munsi y'umusozi tugapfumura umusozi byaba bibaye bari abasagutse bagakamba kamba bakaje muri zindaki imwe niyi ngiye hano yo iracahari
eh naha mbona nk'umwobo winjira mu musozi
eh ni ngiye utazi hano muri ya nicobaye kirimo cy'abantu bajagamo
ubwo ikigarukiye he ko mbona hari nk'umwijima
iyo dukingu ukinguye nk'ahantu nuko casutamye urabona hari umwanya muremure ngo twashukwe
ubwo hajaga nk'abantu bangahe iyo ngiyo
cyo giye twajagamo turi bari benshi ariko umubare nta kubera ko twabaga tugucia ku cumu nta twakurikiranaga kubara abantu bagiye mu ndaki
so ariko hajagamo abantu benshi bakihishamo
eh bakihishamo abagore n'abagabo n'abana bose n'umwe twipfundaga
ubwo mwamaragamo igihe kingana gite mwamara mukisaha
amasaha twumvaga bihoze ubwo tukunja tugasohoka twamara gusohoka tugasanga abasirikare bagiye bakikije muno bakonje bakatwigisha bakaduhumuriza gucukura indaki ntabwo wakayicukura hacukuraga abagabo gusa none abagabo bamara gucukura inzara yawe idufashe babyira umuntu ngo natange shiringi igihumbi ubwo ni uruhembo rwacu twamara gufata rwa ruhembo akagaje kujya kutugira imbaraga tubone ko turaza turirinda none baraba bagaha bare hari hejuru mu mpinga babanaga turukora nk'ibyo bintu turi gucukura amunze tugiyemo bati babasirikare bavuye hariya niho bari gucukura bagatangira bakatuminjiramo amasasi n'ibikombora
bariya mu Rwanda batekereza ko ari abasirikare bari kubarwanya binyeshamba
aha sinzi ukuntu ko batubonaga tukabona batangiye kudusukamo amasasi n'ibikombora zeri ko twabaga turi kwiruka turi kugira ngo tuje muri zandaki niho bya fragmenti byafataga
bamwe bagakomereka abandi bagapfa okay
irwara ryo twabajanagamo ni rya mutorere
mwabajana muvuru rya mutorere pfuke ubwo mwabajanaga mute ko mbona ari kure
icyo gihe twakundaga guheka ku rutugu
mu ngobyi
niho twaheka ku rutugu icyo gihe imodoka nta sinzi niba zaza hari ngira ngo zaza iri nkeya hari
bamwe mu baturage bahana bo bambwiye ukundi zo ndakiza abakiza
ubwo uri kubana n'iraki wabona bateye igisasi ukinjira muri ya ndaki nanjye nk'ubu uri kuvuga utyo cyarangiye ndakirangiye kuko barashe bari Rwanda bakirashe ninjira mu ndaki abari bankurikiye barapfa
abaje gucukura indaki muno bari abasirikare bacu bari kutubwira ngo ubwo ibisasu bikomeje kubita muno ducukura indaki kugira ngo tubone uko twirinda tuje tuzijamo
so namwe mwararagaho mu ndaki
twararagaho mu ndaki no kumanywa byarasa tukirukira mu ndaki uretse ko bamwe babaga bari kwiruka kikaba kubitiraho ngaho hejuru bakanapfa
none bateye n'ibikombora haza abasirikare batwigisha ukuntu ko twakwirinda kugira ngo tudapfa batwira ko twacukura indaki zo kwinjira mu mwoba nizo gucukura ugatinda hejuru ibiti maze tugatwikiraho nitaka byaba batangiye kurasa tukinjiramo
Uganda n'u Rwanda ni ibihugu bisangiye amwe mu mateka ya politike cyane cyane guhera ubwo abayobora ibi bihugu byombi kuri ubu Perezida Museveni na Perezida Paul Kagame barwanyaga ubutegetsi bwababangirije bw'ibihugu byabo ariko nanone Uganda akaba yaratangiye gucumbikira impunzi z'abanyarwanda muri za 50 akaba ariyo mpamvu abantu benshi basaba ko abategetsi bombi bareba inyuma aho ibihugu byombi bivuye kugira ngo barusheho guharanira amahoro n'umubano hagati y'ibihugu byombi batitaye ku bibazo biri hagati yabo bombi nk'abantu Ignatius Bahizi ijwi rya Amerika Uganda
mubandanya kumviriza radio ijwi rya Amerika risamiranira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mu Burundi ibanga inkuru y'igihugu ku munsi wa kabiri ku mugoroba yaburijije ibikorwa byo kurungika no kwakira amafaranga ku bantu bari mu Burundi hakoreshejwe uburyo bwa Mpesa bwa kompanyi Safaricom ifite icicaro muri Kenya MTN Mobile Money y'umuhora wa MTN uvise icicaro muri Afrika y'Epfo Airtel Money y'umuhora wa Airtel uvise icicaro mu Buhindi hamwe na Tigo Cash yishira hamwe Tigo rifise icicaro muri Luxembourg eroje wirika neza afise inkuru y'idonido
mu Burundi banki nkuru y'igihugu BRB isigura ko ingingo yafashe yisunga icegeranyo cyakozwe n'ikigo kijeje gutumatuma na ko ARCT mu kwezi kw'icumi umwaka uheze icyo cegeranyo cyerekeye abantu n'amashyirahamwe bakora ibikorwa byo kubungikiranira amafaranga hagati y'Uburundi n'ibindi bihugu biciye kuri telefone ngendanwa mu itangazo ryatewe ku mukono n'umukuru wayo Jean Ciza ejo kuwa kabiri iyo banki yemeza kwigenzura yakoze yonyine ubwayo yasanze hari abantu n'amashyirahamwe bakora urwo rudandazwa rw'amafaranga biciye bashikiye ku matelefone ngendanwa hakoreshejwe imihora mva makungu bidafite uburenganzira gukorera mu gihugu. Uburyo bwahagaritswe kuri bamwe bamwe bw'ukwakira no kurungika amafaranga n'ubu M-Pesa bwa kompanyi Safaricom ifite icyicaro muri Kenya, MTN Mobile Money y'umuhora wa MTN ufite icyicaro muri Afrika y'Epfo, Airtel Money y'umuhora wa Airtel ufite icyicaro mu Buhindi, hamwe na Tigo Cash yishyira hamwe Tigo ifite icyicaro muri Luxembourg. Mu guhagarika urwo rudandazwa, Banki Nkuru y'Igihugu imenyesha ko yisunze ingingo ya gatatu itegeko rigenga ubuhinga bwo kwishyura n'amashyirahamwe yo kwishyurana. Iyo ivuga ko ata muntu n'umwe yemerewe gutanga ubuhinga bwo kwishyurana ku banyagihugu atabiherewe uruhusha n'iyo banki. Ibanki BRB ihamagarira abanyagihugu kuja ku rubuga rwayo kugira bamenye amashyirahamwe, amabanki n'amashyirahamwe mato mato yo kuziganya no kuguranana hamwe nayo kwishyurana yemerewe ico gikorwa. Ubu buryo bwo kwakira no kurungika amafaranga burakoreshwa cyane mu Burundi no mu bindi bihugu vy'akarere ka Afrika y'ubuseruko. Nta buhinga bunini bisaba kandi wakira canke urungika amafaranga igihugu cyose arimwo ayakira mu mahera gikoresha. Urungikiwa amafaranga n'uyakira basabwa gusa kuba bariyandikishije ku mirongo ibikora nuko bafite umurongo wa telefone wayo. Urungitse n'urungikiwe bose hari amafaranga make yabakatwa kugira igitigiri cy'amafaranga gishike cyuzuye. Ingaruka zishobora gukurikira ingingo ahanini zisa n'izindi yafashwe mu ndwi heze n'iyo banki nyene. Iyo nayo niyo kwaka uburenganzira amazu yose akora ubucuruzwa bw'amafaranga y'agaciro bukegurirwa amabanki y'ubudandaji yonyene. Yagiye mu ngiro kuva ku munsi wa gatandatu w'indwi heze. Abatari bake harimo umuhinga yigenga mu bijanye n'ubutunzi Fosendi Kumana bagize icyo bayivuga ko
mu bisanzwe uri benzi kugira ubwira umuntu igiciro adandaza nuko wamuhaye mahera kamuti ndaguhaye amahera kuri iki giciro uje kugurisha utamaze kuyamuha nsabwira umuntu we ngo uragurisha ikintu kuri iki giciro utazi nyine ati azokiroha utazi igiciro azokiroha kuko twe tuvuga tuti n'ikintu ntagukena cyo uzimba kikaboneka
bwanje nk'ubikurikirana hafi kandi umuhinga mbona umengo ahubwo mu gihe nkabe ni iki amabiro doshanje yabareka yo kagakora agashora kuba de centre de capitage no kuvuga akabuta ayandi madovize yinjira ko hari amadovize yinjira ko muri iki gihe economy urundi no kuva kera ni ase utane pursa no ngibikwijana mu secretaire informé hari amadovize yinjira afatiye yinjira n'abantu binje udashobora kubona informere n'ibita yose turakeneye mu gihe rero amadovize ya Kenya ayo yose yinjira urashiraho ahubwo ingingo nyinshi zituma n'abarundi bari hanze bashobora kuba tuterekanye ne guplasa amahera ariya mu Burundi naho bampaye remuneration mu marundi bakayambikira no kukuku abantu baza kugura ibintu hanze haba bagabo mu za Kongo bashobora kuba barufise ubushobozi cyane muri Tanzania baza kubinjiza amadovize ukugura bakayinjiza ukwaza meze kose uko bayagura ukagira gute mugabo arashitsa aha araheza agashasabiriza kandi agafasha umugwi munini w'abantu.
Abajeje intwaro ubu basabwa kugenzura ko bakora ubucuruzwa bwo kurungika no kwakira amafaranga bafitiye uburenganzira hamwe no gutanga icegeranyo muri Banki Nkuru y'Igihugu. Eroje uri kaneza Juju Amerika.
Turabaramukije bakunzi namwe banywanye ibishwe rya Amerika. Ntumbero kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva. Kubera iyo mvo Ijwi rya Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugendera. Mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ivyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibara jishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 0 2 4 4 1 9 9 3 1. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Njuti mwese mukunda radio Ijwi rya Amerika, amakuru n'ibiganiro twari tubafitiye muri aka kanya haniho bigarukiye mwakoze kudutega amatwi. Mubandanye mukurikirana ibiganiro vyacu vy'iminsi yose mu Kirundi no mu Kinyarwanda kuri radio yanyu radio Ijwi rya Amerika.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.